ibyizo shingiro n'amategeko agwanya ibiturire mu Burundi ategekanya ko umutegetsi guhera ku mukuru w'igihugu ibyegera vyiwe abashikiranganje n'abandi binjiye mu mabanga yabo babwirizwa kwerekana ubutunzi bafise n'igihe bavuye mu mabanga bakerekana ubutunzi bavanyeyo intumbero nkuko biri muri ayo mategeko no kugira ngo hatuzwe ingeso yo kunyuruza no gusesagura amatungo y'igihugu mu gihe hasigaye amezi atanu gusa ngo ikiringo catanguye mu mwaka w'ibihumbi 2015 kirangire abagwanya ibiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta nk'ishyirahamwe Oricom bavunira kagohe abategetsi batandukanye gutangura kwerekana ubutunzi bafite imbere y'uko barangiza amabanga yabo. Gabriel Ofiri atwara Oricom.
Uhagira hagere ko bava kuba basuku bacu turabe yuko ibyo bintu bazoshobora kubishitsa kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku musanzwe ajeje by'amafaranga muri komine bagomba kuba barerekanye amafaranga n'ibintu batunze imbere yuko baje mu mabanga hanyuma ubu rero bagiye kuvayo mu bisanzwe bagomba kandi gucha bavyerekana hanyuma kandi n'abantu bazoza gutwara kutubera basuku ejo bumve yuko bafise iryo tegeko ryo kwerekana ubutunzi bwabo.
Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu kiganiro yahaye abanyagihugu mu ndwi zibiri ziheze yaremeye ko uwo mugigwa azogugira ku makenga bamwe bafite koho bahari amatungo Perezida Nkurunziza yanyegeje hanze y'igihugu arabihakana.
Ibitoro byitegureka turashima ko n'indongozi nyinshi babikoze turabwa yuko twoba dutunze cyane turatunze ko turafite imana imana yose uko ya byose amakandi gitwaronse by'iwacu turabizi ukuntu tubironka ihagaze yuko dushikirize ne twamara gusozera ikiringo tuzokwereka ati twatangura inga anye dufise ibi bagomba kumbaza ati mwabikuye rero cha tubyerekana ati byavuye inga anye ibyo twagabiwe n'abenegihugu ibyo twakuye mu mushahara wacu ibyo twakuye mu bakunzi n'ibindi n'ibindi ibyo biroroshe cyane ka turitegura uzo bitangira inyishu ibere yowezi ugomba kutubaza ibyo dutunze turabizi turatunze inga turatunze impene inkwavu inkoko imodoka abandi barayifise inzu abandi barayifise nabe tufise zirinze nga amafaranga ari hanze nayo nibasanga iwacu ariyo baratwara ntangora
kwerekana amatungo abategetsi bafise Oricom ribona ko bifitiye akamaro kanini igihugu n'abanyagihugu.
Ubwa mbere nuko inzego zibijejwe ariho zihera kugira ngo zirabe by'ukuri yuko batagize ubutunzi butagira insiguro icyo twita mu gifaransa arishisma irisite. Ikigira kabiri nuko bijamwo mu gukinga gukoresha nabi amatungo y'igihugu. Ikigira gatatu nuko ababagiye kutubera basuku baheza bagakora batiyumvira iby'inda zabo n'inyungu zabo ahubwo baca bitaho iby'abanyagihugu n'igihugu muri rusangi mugabo bagaca babumbwa n'umushahara wabo gusa. Ikigira kane bigira kwa kamaro nuko ubutunzi bwari kuja mu minwe y'akagwi k'abantu bakeyi buca busaranganywa hagati y'abarundi bose ico twita mu gifaransa redistribution des ressources.
Umukuru w'igihugu aragabisha abategetsi bohirahira batikika mu kiza muri iki gihe bagiye kurangiza amabanga bakanyuruza ubutunzi bw'igihugu umugwi wo kubafata bagahanwa warashyizweho.
Uwo mugwi twamaze kushyiraho nunga tubone akajya kubabwira ntagira umuntu yibaze yuko uko vyamye ariko zobandanyuka umuntu wese afise inkuru yo kuvuga gushikiriza abantu kubaronona iby'igihugu twarashizeho tugushyiraho bazomenyesha icyo bita nimero vere kugira ngo umuntu wese muri komine ku mutumba abonye barongozi cyangwa abandi bose kubaronona bace bishikiriza uwo mugwi mu biro by'umukuru w'igihugu bizoshikirizwa hari izogurizwamwo izogaruzwa hanindi zotangwa kwazo dukora mu ngata ku ikomine ku ikomine iyo bibononye kugira ngo bace bigaruza kandi nabo zotwara ikirwa giherane icyo kintu bakimenye.
Abagwanya ibiturire basaba ko abatazokwerekana ubutunzi bafite ko buhanwa hisunzwe amategeko.
Abatavyerekanye bahanwe kuko babara basuma barababandi nta kindi atari ukurya imitsi abanyagihugu baba ariko barakora turifuza rero kw'ico kintu coje imbere.
Uwo mugenzo watanguye mu mwaka w'ibihumbi 2005 ariko ntiwashezwe mu ngiro ku rugero rushimishije. Icyo gihe n'umukuru w'igihugu agiye mu ngendo hanze agarutse yashika yerekana amafaranga yakoresheje ayasigaye agasubizwa mu kigega ca leta. Yamaribi umukuru w'igihugu yabigize rimwe gusa. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.